Tugeze ku gicapu cha 22. Yesu amaze gukora ivyo vyose aho hantu yari kure y'i Yerusalemu, yaciye aja handi hantu hafi yaho ahitwa Isidoni. Abantu bamuzaniye umugabo umwe yari gipfamatwi kandi atavuga, bamusaba kugira ngo amukize. Nuko afata uwo muntu amwigiza kure y'ishengero, maze Yesu amushira intoki mu matwi yongera amukora ku rurimi. Maze Yesu arangamiza mu ijuru aravuga ati, "Zibuka." Wa mugabo aca arumva, maze ashobora no kuvuga. Maze Yesu abwira abantu ngo ntihagire ikintu na kimwe bavuga, ariko ntibyabakundiye, baciye bagenda bandagaza iyo nkuru. Baravuga bati, "Yakoze byose neza kugeza azibura igipfamatwi kikumva, akangera agakiza n'ikiragi kikavuga." Mbega wumva byari bimeze bite kugira ngo umuntu atashobora kuvuga abone kuvuga neza? Usanzwe uri gipfamatwi, ntushobora kumva ibyo abantu bavuga, ntushobora kumva imiziki n'indirimbo, eka nta kintu na kimwe wumva. Ariko bene data, ni ikintu gikuru cyane ko twebwe dushobora kumva, cyane cyane kumva ijambo ry'Imana. Birashoboka yuko muri uyu mwanya uriko urumva ijwi ryanje ndiko ndavuga kuri iyi kasete, mugabo kumbure amatwi y'iby'umutima atumva neza. Birashoboka yuko usanzwe uvuga iyo uri kuravuga ibindi bintu bisanzwe, ariko hageze kuvuga ijambo ry'Imana bikanka amajambo ntasohoke. Mbega wumva yuko ukeneye gusaba Imana kugukiza kugira ngo amatwi yawe azibuke wumve neza ijambo ry'Imana. Urumva yuko ukeneye yuko Imana ikora ku rurimi rwawe kugira ngo ushobore kuvuga ijambo ry'Imana uribwira abandi.